amakuru mu Kirundi.
Ndabaramu kijemwese muteza matu kibigani rovzachu. Ndawa ikazi mula ya makuru hagizwe ningengo. Nguru nguru zikulikira. Abagabo batatu bo mu ntara ya Kayanza baraciriwe kuri uyu wa kane umunyororo w'imyaka 5 ni hadabu ry'amafaranga ari hagati y'umuriyoni n'amafaranga ibihumbi amajana 5 ico gihano bakaba bagiciriwe na sentare nkuru y'igihugu ya Kayanza abo bagabo bompi bakaba bagirijwe icyakimwe cyo gukora urudandazwa rwo mu kinywabi abandi bahagaritswe n'abantu batatu harimo na mustanteri wa commune Vyanda bagirijwe gutanga ibitigiri bitari byo kumwimbo w'ibigori Wahoze arongo y'umugambwe senere umushinga mateka agatogwa sa ari yamiriza ico yita ikubagugwa ririko riragirirwa bamwe mu bavuga ko bakimuyoboka ririko riribonekeza muri no minsi mu ntazi tandukanye uwo mushinga mateka mbere yemeza ko hari n'umuntu amaze kugandagugwa mu ntara ya Karusi bibanza birenga ibihumbi 14 muri byo ibirenga amajana 5 biri hanze y'igihugu nivyo bizoberamwo amatora yimirije bikaba byatangajwe kuri uyu wa gatano n'umugwi ujejwe gutunganya amatora seni amakuru saya gusa tubafitiye nayandi aya makuru muri komu yashikirizwa na Kristalize Harerimana utuma amajwi bashikira ni Mathieu habona Yesu twese tubahaye ikadze
Radio Indundi Culture
Nongeye kubaramutsa musitanteri wa commune Vyanda mu ntara ya Bururi hamwe nabandi bakozi babiri b'ikigo kijejwe kwegeranya umwimbo w'ibigori anajesa babarizwa mu ibohero rikuru rya mpimba kuva kuri uyu wakagizwa bompi gutanga ibitigiri bitari byo by'umwimbo w'ibigori weganijwe n'ikigo anajesa ivyo bavyateje uruhombo rw'imiliyoni zirenga 22 mu mafaranga y'amarundi ayo makuru akaba anemezwa nabajejwe intwaro ahibururi ino nkuru tuyibaza mugenzi wacu Serge Sindayigaya
Ijyaga rikoremezwa umuhanuzi mukuru w'intara buri Jiva Ndayikeza avuga ko Alexis Nshimirimana musanira komine Vyanda na Nzohabonayo Oreste umukozi ajeje kugenzura umwimbo wegeranijwe n'ikigo anagesa muri yo komine bahagaritswe kuri uyu wa kane bahagaritswe nyuma ya Augustin Ntakirutimana asanzwe arongoye ububiko bw'ibigori buri muri zone Gitsiro iyo komine yaretawe muri yompi kuwa 12 ntwarane uwo mwaka nkuko twamenyeshejwe na Jiva Ndayikeza Alexis Nshimirimana na Nzohabonayo Oreste batawe muri yompi nyuma y'amatohoza bari ko bakogwa ko kubiko bw'ibigori buri muri zone Gitsiro iyo komine uko ari batatu ngo bakabakekwa ko ari batatu bagirizwa ko bashikirije muri ubwo bubiko ko harimo tone zirenga 13 z'ibigori ariko bitigeze bishikanwa kuko basanze hari itoni imwe n'ibiro 150 vyonyene kavuga ko byateje gihombo kirenga miliyoni 22 mu mafaranga y'amarundi ngo bakabata muri yompi na parke ko kirasena isubira mu manza ya Bururi ivadikanije n'igipolisi kijejwe ngo anyigiturire bashabajama ubwo nyene mu ibohero rikuru rya mpimba keza amenyesha ko umunyamabanga ntahegaizo wa komine Vyanda ariwe agiye gusigara ahagarariye iyo komine mu gihe cy'agateganyo kugira ngo ibikorwa bya komine nibihungabane ibururi Serge Sindayigaya Radio Inundi Culture
Serge Sindayigaya urakoze ugupfungwa imyaka 5 no kuri hadabo ry'amafaranga ari hagati y'ibihumbi 500 no muriyoni Ni bimwe mu bihano sentare nkuru y'igihugu ya Kayanza yaciriye kuri uyu wa kane abagabo batatu bavuka mu makomine ya Kabarore y'intara ya Kayanza na komine Busiga y'intara ya Ngozi ariko basanzwe baba mu gisagara cha Kayanza ico gihano bakaba bagiciriwe bagiriwe n'icaha cyo gukora urudandazwa rwa magendo rw'ubutare icaha sentare ivuga ko gihungabanya ubutunzi bw'igihugu urudandazwa rwa magendo bw'ikaba n'ubutare rukaba ruvugwa cyane mu makomine ahantu rubibe n'igihugu cy'u Rwanda na cyane cyane muri komine Kabarore aho mbere mu ijoro ryo ku munsi wa mbere w'iyindwi hari abagabo babiri bo ku musozi Manga ho muri iyo komine nyene bishwe barashwe n'igipolisi mu gihe bariko bagerageza gushorera muri ico gihugu ikawa y'ibiturumbwe n'inkuru ya Jana Himana
Muri urwo rubanza rw'ikibiraho rwo kuri wa kane umushikiriza amanza wa Republika yari yashengeje imbere ya sentare abagabo bane batatu ba mbere bavuka muri komine Busiga ihanuru bibiri na komine Kabarore ariko abo bose bakaba basanzwe ba mu gisagara cya Kayanza umushikiriza amanza yagirije nzu habonayo Didas batazira agasongo ko kwigenekerezo ry'undi ndamukiza wenyene mu bikorwa by'ugusaka inzu zibiri z'uwo mugabo ziri mu gisagara cya Kayanza hatowe ibiro 226 by'ubutare bwo mu bwoko butandukanye ngo harongeye hatorwa icyuma bita separateur mu gihugu cy'Ifaransa gikoreshwa mu gutandukanya ubutare bongera hatorwa n'umunzani w'ibiro 20 mu mborano zabo Gasongo yaremera bimwe mu byagirizwa ariko ibindi akabihakana abo bandi babiri bo barahakanye kuba bakorana na Gasongo mbere basaba kwambikwizera mu gusozera imburano umushikizamanza yagirije abagabo bose icaha cuko rudandaza rw'ubutare kandi bibujijwe n'amategeko cyo kimwe no guhungabanya ubutunzi bw'igihugu aca sabira abagabo bose batatu ibihano bitandukanye urubanza rumaze kuva mu mwiherero sentare yahanishije nzu habana yo Didas batazira Gasongo ugufungwa imyaka 5 no kuri hadabu y'amafaranga umuriyoni ubutare yafatanywe nabwo bwaciye bushigwa mu minwe go BM ibikoresho bindi byafatiwe iwe bishirwa mu butunzi bw'igihugu kubwo ufatanya caha na Gasongo yahanishijwe ugupfungwa umwaka umwe no kuri hadabu y'amafaranga 1500 Minani Pascal nawe akaba yaciye yambikwizera mu rubanza rugira kabiri rwa Evariste Manariyo batazira nzovu nawe nyene avuka muri commune Kabarore ariko abambwiza gashaka yanza yagiriwe n'icaha cyo gukora urudandaza rwa magendo no guhungabanya ubutunzi bw'igihugu inyuma yugufatanwa ibiro 137 by'ubutare kumuhaniwe kwigenekerezo rya 21 ntwarante uwo nawe nyene sentare yamuciriye ugufungwa imyaka 5 no kuri hadabu y'amafaranga umuriyoni ubutare nabwo yafatanywe bwaciye bushigwa mu minwe y'ikigo OBM mukamenya ko rudandaza rwa magendo rw'ubutare n'ikawa rukunze kuvugwa mu makomine ahanurwe n'igihugu kibaye cy'u Rwanda na cane cane muri komine Kabarore aho mbere mu ijoro ryo ku munsi wa mbere hari abagabo babiri bo muri iyo komine nyene bishwe barashwe n'igipolisi mu gihe bari ko bagerageza kujabukana muri ico gihugu ikawa y'ibiturumbwe ivyo bikaba vyemezwa na Brickman Saguye mu stantere w'iyo komine mukanyanza Jean Himara kuri radio Indundi Culture
umushinga mateka agatogwa sa ya hoze arongo y'umugambwe senere ariyamiriza ico yita ikubagugwa ririko riragirirwa bamwe mubavuga ko bakimuyoboka ririko riribonekeza muri no minsi mu ntara zitandukanye yemeza ko ari n'umuntu amaze kugandagugwa mu ntara ya Karusi wo mushinga mateka saba ko atabantu bose bira gufungirwa ubusa canke kwinjizwa mu migambwe bitabavuye ko kurikira agatogwasa
cyo numva biteye n'isoni none umuntu kumwagiriza kuko ayobokanaka cyo kosa cyanditse mu itegeko iri umuntu kwiyumva mu wundi ko ari ibintu bisanzwe ne barashaka abantu kubinjiza mu migambwe bashaka kongwa nibaza yuko ivyo boshaka bakabireka kuko ntacyo vyungura igihugu kiretse kugiteza uruka ntibondandanya bana kubagura abantu baratubije kwitoza twaravyemeye none ibindi badushakamo ni iki ndumubisha none wewe kuza umuntu amahoro atacha gutwaye umuntu atekanye bisiguriye ibibazo dufise mu Burundi si by'abantu batari mu migambwe cyanye batari muri kicaye muri kirya we wipfuze ibibazo dufise biduhanze ni ibibazo by'amatara ni ibibazo by'amazi ni ibibazo by'amabarabara yifashe nabi ni ibibazo by'igitoro kitaboneka ivyo nivyo bakwiye kwicarira bigatorego inyishu no kuzuza amabohero abantu umunezero wawe ukumva ko ufunza abantu ko ari ugira amahoro ayo mahoro wumva yoyo n'amahoro nyabaki ko batiyumvira bwo kazoza kugwaruka kazoza k'igihugu bakiyumvira kuboha abantu atacubazira
ivyo biruko mu gihe mu ntango zinondwe umukuru w'umugwi utunganya amatora seni yimirije yari yahamagariye abayahiganwamo n'abandi begwa n'amatora gukorera mu mwumvikano naho baharanira inyungu zitandukanye kugira umwe wese yuzurizwe mu bimuraba ibibanza 14,556 nivyo bizoberamwe amatora yimirije byatangajwe kuri uyu wa gatano n'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe amatora seni mu nama yabegwa n'amatora urongoye uwo mugwi Prosper Ntahogwamiye avuga ko 53 muri vyo biri hanze y'igihugu bamwe mu barongoye imigambwe berekanye amakenga kubona bataramenyeshwa ibitigiri vy'ibiro vy'itora ku mitumba kugira batunganye intonde z'inderetsi z'imigambwe Ntahogwamiye yavuze ko abanyepolitike boja mu ihuriro ry'imigambwe kuko igitabo kivuga idonido ariho kizoba kiri ino nkuru yibaza mugenzi wacu Olivier Kwizera
umugiseni warasohoye iyindi ngingo ishinga igitigiri cy'ibiro by'itora
aho hari mu nama yahuza abegwa n'amatora hamwe n'umugwi w'igihugu wigenguje gutunganya amatora urongoye seni Prosper Ntahogwamiye yamenyesheje ko hamaze gutororokanya ibibanza bazotoreramwe mu matora yo kuva kuwa gatanu ruheshe umwaka wa 2025 Ntahogwamiye yasiguye ko ibitegire by'ibiro by'itora byerekanywe bifise icyo bisahiriza aha yagarutse ku bitegire by'inderetsi bizotangwa n'imigambi
ibiro by'itora mu gihugu hagati bingana n'ibihumbi 14,153 hanze y'igihugu naho mu buserukizi bw'u Burundi mu makungu ni bibanza 53 vyose hamwe ni 14,556. Ivyo bitigiri vy'ibiro vy'itora abanyamigambwe bizobafasha kumenya igitigiri c'inderetsi bazorungika kubarerekera no kubazanira icegeranyo c'amajwi bazoba baronse ku biro vy'itora. Twabamenyesha ko batazorenza babiri babiri ku biro vy'itora.
Bamwe mu baserukiye imigambwe muri iyo nama bibaza ingene bomenya ibitegire vy'ibiro vy'itora uko bingana ku mitumba, ariko gusaba idonido yavyo kugira baze borohegwe gutunganya intonde z'inderetsi ziva mu migambwe yabo.
Mwadwete mu biro vy'ubuzi turabaza bye muyagetaye tugira ati mukamenge ku mashure ekomponaka haramabira atatu menya ati nta hari hariyo naka ibyo mwavuze ngo saka torote saka mbitubwira aho ziri jewe nabivuga ati parifega kiza washize yonde ndabira nzanira kuzayede y'ibike atogera saa mbiri z'ijoro tuza tinaronsaya natsinze cyangwa natsinze.
Urongoye mu gwiseni yerekanye ko ibyo basaba bihari kandi igitabo kibivuga kigiye gushikiriza inzego zitandukanye harimwo n'ihuriro ry'imigambwe yemewe n'amategeko mu gihugu.
Repertoire detaillé turayifise kabisa ngiye. Rero twateguye iki gitabo kubera tutobaha mwese ariko kopi tuza guha forumu. Forumu nimba kopi itarashika ucumbari rugendo yitwaye. Abanyamigambwe zoza murahaca babereke lo dokumangi forumu kopi yayo iriho itarashika uyu munsi wacu yitwaye.
Mu bikorwa bitegekanyije mu minsi iri imbere n'umugwi w'igihugu wigengujije gutunganya amatora harimwo gutanga amakarata ku bazitabira amatora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine. Icyo gikorwa kikazoba kuva ku wa kabiri gushika ku wa munani rusamu uyu mwaka nyine.
Radio Indundi Culture.
Ugwego gw'inama nshinga amateka ntirubona kumwe imvo zituma habura ibitoro mu gihugu. Ivyo biri mu vyagarutswe ko mu nama nshinga amateka yabaye kuri uyu wa kane aho umushikiranganje wa mbere yariko ashikiriza ivyaranguwe mu gice ca mbere c'umwaka w'amafaranga leta ikoresha. Leta yo yemeza ko ingorane ijanye n'ibidandazwa biboneka hatanzwe amafaranga mva makungu izokemoka niyo Butare bwatangura gutanga umwimbu. Ino nkuru tuyibaza Mahore Mayano.
Hari igihe nubwo ariko araduza igorofa kwigira ngo turakenye cyangwa kugira ngo ndabuze igitoro wagenda mu ibarabara ukabona imidugi kwegana mugabo ukumva abantu bavuga ngo nta gitoro
n'ijya midugi. Uyu ni umukuru w'inama nshinga amateka Gerard Daniel Ndabirabe ariko agira icyo ashikirije ku bijyanye n'ubukene bw'igitoro mu Burundi mu gihe umushikiranganji wa mbere ariko atanga icegeranyo cy'ivyaranguwe muri leta mu mezi atandatu ya mbere y'umwaka w'2024 ushyira 2025 aho we basigura ko muri rusange igitoro kiriho kandi ko amafaranga mva makungu ari nayo ico gitoro kirangurwamwo ariho ahubwo ko afiswe n'abantu bamwe.
Nimba nka devise bakunze kwitwaza nimba atazi hari mu gihugu none arya makamyo yirigwa agenda akwerekana menshi ubona yuzuye amabarabara none bakoresha igitoro bakurahe kubera iki mudaheza ngo mubaba bakoresha igitoro bakurahe.
Aha umukuru w'inama nshinga amateka asanga abashinga amateka bari bakwiye gusaba uruhusha rudasanzwe bakaja gusaka kukubwiwe igitoro kiriho
ugasaba derogasiyo special abashinga amateka mugende murabe igitoro kiruzuye aho muri za quartier mu mazu y'abantu n'ikimenyamenye nuko bagenda ubona imiduga duga makamya duga n'ibindi none icyo kintu muragikora frem.
Yamara umushinga amateka Pamphile Malaika mu kwerekana ko hari ubukene bw'igitoro tanga karorero k'imirongo y'abantu bakubitirwa n'izuba bakongera bakanyagirirwa ku mirongo hagati mu gisagara cha Bujumbura barindiriye imiduga itari bubone umushikiranganje baze kuhishikira ngo abone ivyo bintu.
Bari wa mbere kuyoba arashika hajya kuri marché central kuri parking abanze arabe abantu batonze barindiriye amamodoka aho izuba ribakira bamwakikorera amasakame abandi amasakado abandi bakikoreza portefeuille hama y'imvura iguye abantu bagasanzara n'uwarari imbere ku murongo akaca agaruka asanga ari nyuma ngo sinzi ko nyakwa umushikiranganje barahashika hama ngo naramaguru kubera ingorane z'igitoro.
Umushikiranganje wa mbere Jean Vendira ko buca asanga umutegetsi yaba tababazwa n'ibibazo bihanze abanyagihugu iyo bayarataye akaranga mutima k'indongozi akemeza ko ingorane zijanye no kwiyunguruza azizi
abene igihugu ufise ibibazo twese tuba tubifise kuko ibibanza turimwo twabisizwemo n'abene igihugu utababajwe rero n'amagogo abene igihugu barimwo sinumva yuko woba vyukuri uvuga ngo urindongozi n'imbere y'abandi n'ishe centrale basha na mana haciye mbere n'inyegeje atanu umenya ko ari je aga sinshobora no kuwaca ndi muri yakoroteze ya zabo ndo kobona ngira reka kugira ndabe ibiri kuri marche centrale
mu kiganiro c'abavugizi b'inzego za leta giheruka Jerome Niyonzima avugira leta akaba yari yavuze ko kugira ingoranye zijanye n'igitoro n'ibindi byose boneka hakoreshejwe amafaranga mva makungu bizotorerwa inyishu mu gihe ubutare buzaba bwatanguye kuyimbwa bukongera bugashogwa ku isoko muza makungu
hagiye gushingwa amategeko agenga igisata c'abanyamyuga mu Burundi biri mu vyizwe n'inama shikiranganje yakoranye ku munsi wa gatatu w'indwi umuvugizi wa leta y'u Burundi Jerome Niyonzima
ashikiza ko kubura kwayo amategeko
kwatunga isata kidasahiriza igihugu nkuko bikwiye na inama shikiranganje ikaba yageko yowa mu gihe ayarahari yashinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajyenda na mirongo irindwi n'icyenda kurikira Jerome Niyonzima
igisata cy'imyuga mito mito nikigira amategeko abiriye akigenga aho biri uko umugambi w'igihugu w'iterambere usubiwemo ushyira icyo gisata mu bishobora guteza imbere ubutunzi birakenewe rero ko hashyirwaho itegeko rikigenga kugira ngo bigaragare ko igihugu cyifuza kugiteza imbere icyo gisata kirimo byinshi bishobora guteza imbere imibano n'ubutunzi mu gutanga ubuzi mu kongereza ubutunzi mu gihugu mu kurwanya ubukene mu gukurikiranira hafi ibikorwa by'abanyamyuga haba mu gisagara canke mu gihugu hagati muri iki gihe rero abakorera muri icyo gisata nta mategeko ariho bisunga integurije gutunganya icyo gisata mu gushyiraho amategeko kigenga kugira ngo gitere imbere mu guhaka ryo abanyamyuga ngo bashobore gukurikiranirwa hafi byoroshye mu gukabura abanyamitahe bahari cyangwa bipfuza gushyira imitahe muri icyo gisata havuka amashyirahamwe menshi haba mu gihugu hagati cyangwa mu bisagara mu gushyiraho ibikenewe kugira ngo ubushakashatsi no kuvumbura ibintu bishasha mu gisata cy'imyuga mito mito bijyane n'iterambere ry'ubuhinga bwa none mu gutuma umunyamwuga yiyumva mu mwuga wiwe n'amashyikiranganje imaze guca hirya no hino iyo nteguro yasabye tegeko kubwirizwa inimero imwe agakoni 33 cyo kwa 30 gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe n'icyenda 79 rigenga amashyirahamwe mato mato n'ayagereranye byoshyirwa ku gihe hagaca hongerwamo ibijyanye n'icyo gisata cy'imyuga mito mito aho gushyiraho ibwirizwa ryihariye icyo gisata
ndabashimire mwese mwarimu duteza abiri bakoze bagenzanje bamfashije kuyegeranya yakoze kandi Matthew yabona Yesu yakatuma amajwi bashikira aya makuru mwari kumuyashikirizwa na Kristalize Harerimana ndabifurije kubona nyamuranirwa mu banyu no mu vyanyu murakoze